Lobo ndangisandi Herrn.
Amashimwe abe ayo umwami wacu. Ntankeka twese twumvise ivyaririmbwe ivyo twaririmvye. Kandi kumbure ko twavyiyumviriye ko mu gihe twaje twibaza kubikora no bambere gica 13 n'indi mirongo yindi yo muri Bibiliya. Ariko turavye intango y'ivy'urukundo rw'Imana ntiduheza ngo dutangurire ku munsi wa Pentecote, ariko duhera igorogota cyo dutangurira igorogota. Imana yakunze abari mu isi, Yohana 3:16. Igorogota biciye mu bucunguzi, urukundo rw'Imana rwaragaragaye. Ku munsi wa Pentecote Imana yasutse urwo rukundo nyene yarusutse mu bacunguwe biciye muri mwe muwiwe. Kimwe kijana n'ikindi ntushobora kubitandukanya. Wiboneye urukundo rw'Imana rwagaragaye muriwe, wiboneye urukundo rw'ubucunguzi bw'umwami wacu, ategerezwa kwibonera mu bugingo bwiwe ivyo uko ari bibiri, no kuvuga Golgota na Pentecote, byose bikaja hamwe bikagaragara mu buzima bwanje no mu buzima bwawe. Nta bundi buryo bishoboka. Iyo bitagenze uko abari amajambo gusa, biba ari ibintu by'amajambo gusa. Kandi turazi yuko hari abantu benshi uno munsi ndukeneye kuraba abandi. Uno munsi dukeneye kwishyira twebwe ubwacu imbere y'icirure cy'Imana, maze twibaze tuti, mbega jewe mpagaze he? Mbega Imana imbona gute? Ndasubiyemwo, igolgota urukundo rw'Imana kuri twebwe rwaragaragaye, urukundo rw'Imana rwaragaragaye kuri twebwe igolgota. Ariko ku munsi wa Pentecote, ku munsi wa Pentecote rujya rukundo nyene rw'Imana rwasutswe mu bizera biciye muri mwemu yera, kugira ngo nabo bashobore gutera baje imbere, batere baje imbere mu kwizera, bafashijwe n'ubushobozi bw'Imana, kugira ngo ubuzima bw'Imana bwinjire muri bo. Kandi nibaza yuko icyo ari cyo cifuzo cyacu, nicyo twifuza muri no minsi. Atari kumva bavuga ivyo bintu gusa, ariko kuvyibonera bikaba bizima mu buzima bwacu, umuntu akavyibonera mu buzima bwiwe, tukaba gace k'ivy'Imana yakoze. Hari ibintu byabanje kunkora ko ibintu bibiri. Ica mbere ni kintu kiri muri Yesaya 52 umurongo wa gatandatu haranditswe. Umurongo wa gatandatu niho byose birimo. Umurongo wa gatandatu uravuga ngo, nuko rero abantu banje bazomenya izina ryanje kuri uwo munsi, bazomenya ko ari jewe mvuga, mbere ni jewe jenyene. Hanyuma acakurikira umurongo w'indwi, aha bariko bakoresha Bibiliya yasobanuwe na Litere, havuga ngo, ese uko nari byiza ibirenge by'abazanye inkuru n'umunezero, baje bavuga iby'amahoro aho bariko baragendagenda ku misozi. Uwaronse amahoro ava ku Mana niwe ashobora gutanga amahoro. Uwaronse imbabazi niwe biciye mu kwizera ashobora kuziha abandi. Kandi uwaronse urukundo rw'Imana, wahawe urukundo rw'Imana mu mutima wiwe, niwe biciye muri urwo rukundo rw'Imana, niwe ashobora kugirira imbabazi abandi. Bitagenze uko ivyizerwa byose biba bibaye nk'ubufarisayo. ni ukuvuga abizera bose babaye bitagenze uko abizera bose babaye abafarisayo, kandi turashobora kwinjira mu rusengero rw'Imana tukavuga tuti Mana mwami ndagushimira kubona ntameze nkanaka kandi nkameze nkanaka. Icyari kuba cyiza kwari ukubika amafaranga y'igitoro ntituye turayasesagura muntu akigumira muhira, ariko tuje kugira ngo tuze imbere y'Imana tubwiza kuza duciye bugufi tukunama tukubaha Imana ishobora byose kuko niyera koko. Duca bugufi rero mu mukungugu tukavuga tuti mwami mbega twe turi iki kugira ngo ushobore kuba waratugiriye ubuntu, kugira ngo turabane ubuntu, twari iki? Buri gihe iyo turirimbye ino ndirimbo ivuga ngo ninde azonesha kinjira muri ya marembo y'izahabu anesheje, ninde azonesha kinjira muri ya marembo y'izahabu, muri kino gihe cyose twama twumva bitunyengetera mu musokoro no mu maguru, cyamara ikibazo ngo mbega ikibazo cya Mariki ngo mbe azoba ari wewe cyangwa azoba ari jewe, si ikibazo kiva mu gukekeranya oya, ariko ni ukugira ngo buri gihe twame tugirwa abasha, twame twongera inkomezi, twame twongera inkomezi kugira ngo duhabwe n'Imana ubwo bushizi bw'amanga yuko turi mu nzira nziza, ko Imana ikiri kumwe natwe, ko ikiri kiravugana natwe, ko mwe muwiwe ijambo ryiwe amaraso yiwe bikiriko birakorera muri twebwe, kandi ko tutakurikira inzira zacu bwite izo kuko bice muri izo nzira zacu bwite ndushira gushikira ku ntumbero, ariko kugira ngo tumenye neza yuko tuko turakurikira inzira z'Imana, kandi ko tutafashe amajambo yacu ngo bariya tuyobora, ariko ko twafashe ijambo ry'Imana, ijambo ryahishuwe, turazi yuko kandi ntitubinyegeza yuko bose barafite bibiri iwabo muhira mu mashengero yabo n'amashengero yigenga amashengero amaparuwase, ariko Imana yarongeye kuvuga ku iherezo ry'ibihe, yafashe ijambo ryanditswe irigira ijambo ryavuzwe, ijambo risha byose rabyegeranirije hamwe. N'umunsi rero ikibazo ntikikiri ngo mwene data ibi ubyibaza kwiki, cyanke ngo biriya ubyibaza kwiki, cyanke ngo ujya ubyibaza kwiki, cyanke ngo uyu avuga iki kuri ibi bintu. Uno munsi turazi yuko Imana yavuze kandi ko byose yabyegeranirije hamwe, yabivuze byose bivugira rimwe, maze ibi bashira imbere ari ibintu bisozere wataca umuntu yokongerako, harahezagiwe umuntu ashobora kubitahura kandi akabyakira mu kwizera. Uvugishwa n'Imana Danieli yarabwiwe kira gihe yarabwiwe kuri muri Danieli gice 12:4 haravugwa ngo yarabwiwe ngo Danieli ngo gumeza amaja muri ntibate umatanisha Shashara kandi udome ko ikimenyetso ivyavuzwe gushitsa mu gihe cy'iherezo. Abenshi baragize ubushakashatsi barabisesangura, ariko igihe n'icyari bwashike uburere igihe kirashitse. Ni gihe cyiza cyane abantu babayeho ku isi, ikino gihe ni gihe cyiza cyane abantu babayeho ku isi, kandi ni n'igihe kibi cyane kigeze kubaho, kuko ivyo uko ari bibiri biregeranye cyane, ariko kuko twaririmbye urukundo rw'Imana ni mu nkundire ndababwire kino kintu, umuntu wese afise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe ntazobera umururazi abandi, ntazohambarira abandi, birakwiye yuko urukundo rw'Imana rutwinjiramwo. Nibishoboka yuko dushobora kuba dufize urukundo rw'Imana muri twebwe hanyuma ntirugaragare muri twebwe, urugaragarira mu bikorwa byacu. Mbere niyo turiko turacimanza mu majambo tuvuga, mu bikorwa dukora, vyukuri hagaragare vyukuri ico turi. Amajambo si afise akamaro cyane. Akenshi urashobora kuvuga uti ndakunda Imana, ariko ivyo ntibikenewe kwirirwa biramera gutyo. Nimba ariko bimeze nukufuka yuko dukuna nagati yacu kandi urukundo rw'Imana ufise urukundo rw'Imana agira nawe mugenzi we abaruma 13 murongo w'icumi kandi nigice kivyandi n'ikintu kivugwa mu vyanditswe rero hariho ibintu bigaragaza urukundo rw'Imana ibintu biranga umuntu afite urukundo rw'Imana tubwirizwa kugira muri twebwe kugira ngo dushobore guhinduka tugire ishusho y'umwami wacu ariko kuno mugoroba dushaka gukurikirana tubandanye kuvyo twize ko kwa gatatu ushize twaravuze ivyishengero ivyo kubaka ishengero mu buryo bw'impwemu kandi tuza hano kugira ngo twegere Imana kugira ngo twegerane hagati yacu tuza hano kugira ngo dutahure neza Imana kandi twongere dutahurane hagati yacu ivyo byama bigenda bibangabanganywa birajana nta muntu ashobora kumbwira ngo yegere Imana ariko kandi ngo ari kure ya mwene data nibishoboka uri hafi y'Imana wegere Imana abayegere n'abantu bayo ukunda Imana akunda nabavyawe n'Imana niko ivyanditswe vyera bivuga ivyo bivuga muri Yohana wa mbere gica 5 murongo wa mbere kucyo rero hama hari uburyo umuntu ashobora gusuzuma akisuzuma kugira ngo ntiyibeshe kugira ngo ayisuzume ntiyibeshe umuntu adufatiye kuvyo ijambo rivuga ridufatire kubandi kuko byama ivyo byo byama byoroshe rero nituzi muri cyo gihe ndeza ngo tumenye ivyacu ngene bimeze ariko dufatiye kuvyo ijambo rivuga tukavyirabisha ko niho tubona ingene ivyacu bimeze nivyo mwe ndatabara namu yavuze gihe kimwe mu butumwa bumwe yavuze ngo naho twaba dufite dufana naka dufite tudahuriza ko nari mpeje kuhasoma mu kanya gaheze nahasomye nihuta n'ubutumwa mwe ndatabara namwe yavuze bwitwa ngo ingabire z'Imana zamaziboneka ko zibereye ubwo butumwa bwavuzwe kwa 22 Kigarama ingwa manje 33 ingabire z'Imana zamaziboneka ko zibereye na usomya kanya gatoyi kuko burya mu 33 niho mwe ndatabara namwe yavuze ubutumwa bwinshi cyane kandi muwamugize neza mu busome tuba tugize neza iyo tubusomye kandi tukabufata nkama ubutumwa bw'33 hano haravuga ngo naho twoba dufise ikintu tudahuriza ko na kanaka ni kubera iki tutobikora nk'abavukanye bene data nyakuri bonyene abavukanye kana nyakuri nibo bonyene bashobora gukora ibintu kivukanye bishitse mwene data akabone ikintu mu buryo bunyuranye na mwene se ivyo ntibisigura ko adasubira kuba mwene se kuvukana nibica bihagarara bitegerezwa kugumaho kubera ko ari mwene data muri Kristo kubera ko ari mwene se muri Kristo ategerezwa kuguma yubaha uwo wundi mwene data uwundi mwene se muri Kristo atabikoze abaciye kubiri n'icagezwe cy'urukundo rw'Imana arabandanya akavuga ngo murabona ngo niba Kristo ari mu mutima wawe uko wowe udahuza n'abantu kose ego turashobora kuvuga tuti ngo nimba uhuza n'abantu ibyo ntaco bimaze ngo ni byiza ngo kandi ngo numunezero ariko uko niko bimeze hose umwami wacu aravuga ati nimwakunda ababakunda mbega nigiki muba murushije abapagani abisi kuko nabo nyine barakunda na gati ya ariko hano tubwirizwa gushira urukundo rw'Imana hejuru ibindi bintu byose nimba ibintu bitameze nkuko twe tubishaka kandi biramaze kudushikira ku buryo biramaze gushikaho usanga ibintu bitagenda nkuko dushaka ntibigende nkuko tuvyumva ugasanga bigenda nkuko Imana ibishaka ivyumviro vy'Imana uko Imana ibona ibintu ariko bishitse umuntu mwene data umwe ntahuze cyangwa ntabona ibintu nkuko Imana ibona ibintu wewe ntushobora gutuma ahuza nayo navyo ahubwo uzotuma arushiriza kudahuza navyo cyane nivyo dushobora gukora twebwe nivyo dushobora gukora twebwe nk'abana b'abantu hano turabwirwa ngo niba Kristo ari mu mutima wawe aha rero harababaza aha niho bikomereye niba Kristo ari mu mutima by'ukuri ariko nimba atari mu mutima wawe iki ni kintu cyangombwa cyane niba ari mu mutima wawe ivyo bindi ntacyo biba bimaze atari mu mutima wawe muri ico gihe biba ari ibintu bikomeye cyane biba ari ibintu ngira kamaro cyane Paulo rero yuzuye mwe mu w'Imana mu mutima uwo Kristo yari yaraje arabamwo biciye mu kwizera yarashobora kwandikira abi Filipi akababwira ati namba hari ico mwiyumvira ukundi Imana izo kibahishurira nacho Imana izobamurikira kuri ico kintu abi Filipi 3:15 uko rero nukugira umutima nk'uwari muri Kristo ibyiyumviro byari muri Kristo umutima wari muri Kristo sikugira ngo twigishanye hagati yacu ku nguvu oya ariko nukugira ngo twese tube abigishijwe n'Imana mu bugwaneza haranditswe kandi ngo hano aravuga kandi ati akenshi birashika simpuze n'abantu ntitubone ibintu kumwe yamana ntibirashika ngo umuntu tudahuza umuntu nubaha ngo mbure kumugumbira kandi ndamwite mwene data nongere ngerageze kumufasha uko nshoboye ndamufasha ndiko ndamwita mwene data kandi tudahuza nidushobora gufashanya Imana natwe itadufashije rero nimba Imana yaradufashije turashobora kwitegura gufasha abandi tukaza mu kibanza cy'uwundi kandi tukamenya igituma atabona ibintu nk'uko yategerezwa kubibona tukamenya igituma adatahura ibintu uko yategerezwa kubitahura uko ikwirimbwa bwiza gutahurwa rero mu rukundo rw'Imana tugaca dufata ukuboko tukagushira ku bitugu vya mugenzi wacu atari mu buryarya atari kumuraba duhagaze umengo turamuruta ukamurabira hejuru ariko tukabikora mu guca bugufi kuvuye ku Mana tuzi neza yuko natwe ubwacu Imana yavuganye natwe ku bw'ubuntu kandi ko twatahuye ijambo ryayo twatahuye ibyo yavuze kandi ko ivyo biturutira insobanuro z'abantu zose tumaze kumva gushika uyu munsi ivyo vyose ni ku bw'ubuntu kandi ashobora kuvuga yuko uyo muntu biraba ndizera yuko ndibaza yuko nshobora kubivugira hano n'umutima ugororotse kuko vyaragaragaye mwisi yose nara murabizi ntibikenewe yuko ninda kubishimangira akenshi byarabaye ngombwa yuko mvuga ubutumwa bwira abantu benshi cyane mu bihe bigoye cyane rero iyo rero umuntu ari muri ibyo bikorane ari mu ikoraniro rimwe abantu bashika nk'ibihumbi icumi ukumva arasemera avuze ngo mwenda ta Frank ngo ntidushobora kwibagira ijambo watubwiye nanje ubwanje cyo kimwe n'abayumvise bose uwo muntu kandi uwo muntu ubona ikoraniro ryose yatuye ibintu mu kwizera kandi murabizi murazi uko umuntu aca yiyumva ivyo bibaye rero naciye ndamuhamagara ndabimubaza ko atari kugira ngo ndamunegure ariko ndabimubwira mu rukundo rw'Imana kandi acarambwira igituma yakora gutyo ndamubwira nti ubu rero ndabitahuye sinavuze ngo ubu rero ndabonye yuko ari ivyo ariko navuze nti ubu rero ndabitahuye ni kuvuga ni ubu rero ndabitahuye birakwiye yuko mujya mu kibanza cy'abandi. Yaciye avuga ati muri kino gihugu cyose amakoraniro yose arabikora, amasengero y'abapantekote amasengero yose arabikora. Ndavuga nti munyuma ndavuga nti ubu rero ndabitahuye. Ego nivyo narashoboye kubitahura ariko sinabifashe nkaho byari bikwiye gukorwa. Sinavuta yuko ari byo kuri byari bikwiye gukorwa ariko navuta ndabitahuye. Bikwiye ko tugira urukundo rw'Imana mu mutima maze tukirengagiza utuntu tumwe gushika igihe cima igihe n'isaha by'Imana bishitse kuri uwo muntu. Muri icyo gihe rero baduca bakira ijambo ry'Imana maze ibindi byose bacha babishyira ku ruhande bamaze kwakira ijambo ry'Imana. Amajambo ameze nkayo mwe ndatabana n'amavuga aravuga ati niba Kristo ari mu mutima wawe, nimba uwo muntu ndamukunda nkaba ndamwubaha, ibi bishobokera gusa abantu bakomeye, abantu bakuru imbere y'Imana, abahezagiwe bahawe imigisha iva ku Mana nibo bashobora kubaha abandi kurusha uko biyubaha nabo nyene, bagakunda abandi kurusha bikunda. Kandi abo bigora gukora nabo nabumva bakeneye kuba ikintu runaka, umumva bakeneye kuba ikintu runaka. Muri icyo gihe rero bica bibagora kubaha abandi kuba baruta, ariko twebwe ntidushaka kuba muri abo bantu. Nivyo bivugwa hano. Aravuga ati kumbure simpuza nawe kuko tutizera kumwe n'ibindi n'ibindi, ariko rero ndashobora kumubwira uko mbona ibintu akambwira uko abona ibintu, hanyuma tubishize hamwe byose tukabitosora duca tubona igica kivamwo. Iyo tudahuza n'umuntu kanaka ntitwategerezwa gushavura, ntitwategerezwa kurakara cyanke ngo dushake kumutsitaza cyanke ngo tugiriranire nabi cyanke ibintu nk'ivyo. Dutegerezwa kwama tugerageza kubaka. Aha, ni kubaka ishengero ry'Imana nzima, ingoro y'Imana nzima. Kandi iyo nyubako ngerageze kumbure kuyugurura. Iyo bikogwa mu rukundo rw'Imana, nta yindi nzira iriho, vyose bikogwa mu rukundo rw'Imana. Ubucunguzi vyose gushika kugushitswa, gushika kugusozerwa, vyose bikorwa mu rukundo rw'Imana. Bivitswa kuba biri mu cyete cyandikiwe Abanyefeso, cyete cyandikiwe Abanyefeso, reka turabe aho byanditswe hano. Abanyefeso gice cya kane, nimba mushaka kubisuzuma, Abanyefeso gice cya kane umurongo wa 16. Kuko umubiri wiwe wose uteranijwe neza ufatanijwe n'ibifashisho n'ingingo zawo nk'uko igihimba cyose gikora ibango cyagerewe kuri we, niho uronka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo, ukubakwa mu rukundo. Abanyefeso kane 16. Nta kundi umubiri wa Yesu Kristo wubakwa atari mu rukundo rw'Imana, atari mu mategeko, atari mu mategeko, atari mu byagezwe, atari mu gukariranira, ariko mu rukundo rw'Imana. Kandi hano twavyumvise havuga ngo, handitswe ngo, havuga ngo naho twoba tudahuza nitwabwirizwa kugera aho tuba abantu babi bagiranira nabi. None ivyo bizogera ryari mu bizera bari kibice, bakabaho hakabaho kutiyuzuza ku rugezo rutabaho no mu batizera, hakaza ubwansi butari bwigere bubaho kuva mu itongo rya Edeni. Hanyuma rero ngo bakaca basebera ngo haleluya, haleluya. Oya, suko bimeze, ndababwije ukuri, suko bimeze ku Mana, mu by'Imana. Abantu bashikiwe n'ivyo bibabaye ko nibibazeho nyine nimba batataye ubufatane n'Imana kandi bakaba barapfuye mu buryo bw'impwemo. Nibabyiyumvire, bategerezwa kumenya ko badashobora kubaho gutyo imbere y'Imana. Hano haravugwa mbere ngo nitwategerezwa kugera aho dushavura ngenda Branham hano cyangwa ngo dutsitazanye hagati yacu tugiranire nabi cyangwa dukoreranire ikibi. None tugeze hehe gutsitazanya? Twatsitazanya twagiranira nabi twanka kuzura hagati yacu twamarana gushika aho tumarana. Mbega ubutumwa twumvise twabwumviye ubusa? Mbega ijambo ry'Imana twaryumviye ubusa muri imyaka yose? Canke mbega mwemu w'Imana azohava yironkera koko ku iherezo umugwi w'abanesheje, umugwi wacunguwe, bazoba bahuje umutima n'inama? Umugwi uzoba warakiriye ijambo ry'Imana nk'igishingantahe cyaryo, igishingantahe cyayo. Ibyo ni ibintu bya ngombwa kuko byanditse mu byahishuye Yohana igice cya 12. Haravugwa ngo nabo bamunesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Byashyizwe rero na 12 murongo wa 11. Ijambo ry'Imana ritegerezwa gucika igishingantahe cyacu kugira ngo amaraso y'umwagazi w'intama ashobore gusozera igikorwa cy'ubucunguzi mu bacunguwe bose. Aya majambo tuyafate nkama kuko nta nkeka yahumetswe namwe mu Imana. Dukunde aho urwanko rwagaragaye, tugume ducecetse aho igihuhusi cyo kirabica bigacika. Mbere umuntu yovuga yuko hadutse umuyaga ufise umuvuduko munini cyane, tugume mu mahoro kuko umuntu aba yafise mu mutima atakigoroka giyemwo. Mwibaza ko bisaba kugira utwigoro runaka? Mwenda tabara namu, mbega ntiyavuze ku mwagazi w'intama n'inuma? Mbega intama itegerezwa kubanza gukora ikibi kugira ngo imere ubwoye? Mbega itegerezwa kubanza guhagarika umutima kugira ngo imenye ko hariho ko hari icyo iza kuronka cyanke itajya kukironka? Impene irashobora guhagarika umutima ubuzima bwayo bwose ikibaza nibijya kumera ubwoya, ariko siko bimeze ku ntama. Intama iba ari ntama ufatiye kuri kamere kayo. Vyose uko ari bibiri birafise utwoya ariko biratandukanye. Nimba turi ntama z'Imana, intama zo mu cyanya cyayo, muri icyo gihe ntidukeneye kwirirwa turagira kigoro. Rero ntituba turi abantu bumvira kuyinga gusa, ariko turumvira no kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane. Kandi ntimwibaze yuko kuwa gatanu uzoba ari umunsi w'umwidegemvyo wo kwidegemvya. Kuwa gatanu si umunsi w'akaruhuko, nawo n'umunsi uri mu yindi, umeze cyo kimwe n'umunsi w'isabato. Niko bimeze. Uko niko iby'Imana bitegerezwa kumera mu buzima bwawe n'ubuzima bwanje. Kandi aho niho Imana ikeneye kudushikana mu buruhukiro buri mu Mana, kugiranira amahoro n'Imana. Harahiriwe ibirenge by'abavuga iby'amahoro. Ego, mbega none bimeze gute mu mutima no mu bugingo bwabo batwinjiza mu mahoro y'Imana, amahoro yavuzwe kandi aruta uko umuntu yokwibaza? Nimba ibirenge by'abavuga iby'amahoro n'agakiza bihezagiwe, ibirenge byabo birahezagiwe, bimaze kuvuga yuko bihezagiwe, none bimeze gute ku bantu baronsa gakiza n'amahoro y'Imana mu mitima yabo, abo byabwiwe bakavyibona mu buzima bwabo? Aho gakiza n'amahoro byigishijwe Ego muri ico gihe ntanke ka barahiriwe barahezagiwe sivyo cyo kimwe nibirenge ego canke oya ego turi hano hagati yacu turi turagarira hagati yacu ibirenge byo bavuze by'amahoro byamaze kuvuga ko bihiriwe bihezagiwe none mbega bimeze gute ku mitima nayo none abo bantu bari bande ubuho ni bande abo bantu b'Imana bavuga ubutumwa bwo gakiza n'amahirwe bafise ibintu byiza byo kubwira abantu bafite ibintu byiza byo kubwira abantu kandi uvuga iby'Imana n'agakiza uvuga iby'Imana n'agakiza ntafise umwanya wo kuvuga ibindi bintu baca binjira mu by'Imana bakinjiramo koko hamwe n'abavyumva bose byose turabona ko byinjira mu by'Imana mbona abavyumva bose nibyo bavuga hano ngo twabwirizwa kugerageza kubaka kwama twubaka kandi twaravuze kwa gatatu ushize yuko Imana izogira kwiherezo ishengero ritagira injebejebe n'amarabaga kandi turavyizera n'imitima yacu yose ishengero rigendera imbere yiwe ryaratunganijwe kandi rigendera imbere yiwe gejejwe ishengero ashobora kwigaragazamwo ishengero riri hano ku isi riheshe icubahiro izina ryayo biciye mu ishengero Imana izosozera igikorwa cyayo kandi muri iryo shengero Imana yashizeho amabango y'ubukozi atandukanye kandi sivyo gusa ariko uguhishurwa kwa mwemu guhabwa umumwe wese muri iryo shengero ntiguhabwa babiri canke batatu ariko uguhishurwa guhabwa bose Pawulo yararikira Bikorinto mu Bikorinto ba mbere igice cya 12 ahavuga ngo nyamara hari ingabire z'uburyo bwinshi ariko mwemu numwe mu rwa gatanu kandi hari amabango menshi ariko umwami ni umurongo gatandatu kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana nimwe ikorera byose muri bose umurongo w'indwi yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigirire ikimazi abantu bose hanyuma hataza urutonde rw'ibintu Imana ikora ku bwa mwemu kandi ibicishije mwishengero imbere yuko ibyo byose bishobora kuba imbere yuko ibyo byose biba dutegerezwa kandi tuzosukwako ubushobozi bwa mwemu yera kandi ndavyizera ntakekeranya imbere yuko ibyo byose bigaragara tuzosukwa ku bushobozi bwa mwe muyera ndavize ntakekeranya kandi ndibaza yuko ivyo ubutumwa tubwirwa mu ishengero nubwo kudufasha nabisomye mu kanya gaheze ahantu tubwirwa yuko dutegerezwa kwigira ku bintu byose kandi twigere ducika intege Imana mu bintu byose twaciyemo icyo yakoze kwabaye kutwigisha ko ishaka kuduha amategeko y'ibyo tubwirizwa gukora ko Imana ishaka kudufasha kugira ngo dushobore guhagarara imbere yayo haravugwa hano muri buno butumwa mwe ntabara namara avuga ngo Pawulo niyigeze na rimwe yandikira icete ishengero ry'Efeso canke igiroma canke kurindi shengero kukuntu bategerezwa kugenza impano canke ingabire z'uburyo bw'impwemu kuntu babwirizwa kugenza impano z'uburyo bw'impwemu ariko yaguma byandikira abikorino kuko kuri bo byari ibintu biba kenshi akenshi ni ibintu bitangaje cyane iyo ikintu runaka kibaye mu ishengero gica gisa naho kitigera gihera gica gisa gisa cyamakiba ariko igihe kigeze Imana irahagarika ibintu byose maze igaca ibishira ku murongo ikabishira mu rutonde kuri abo bose bafite umutima ukunze wo kuvyumvira rero muri no minsi ya nyuma bitegerezwa gukunda ko twima amaso ivyabaye byose maze dushobore kuraba ku mwami wacu tubikuremo icigwa kubwigihe kizoza kandi dushobore kwishira mu maboko y'umwami kugira ngo adukoreshe kwa gatatu twaravuze gato muri make ukuntu imano z'uburyo bwa mwemu zikora kumbure ko ari viza ko hatangwa inyigisho kuri ivyo bintu imbere yuko mwemu asukwa amazi impano zigatangura gukora kuko imbere yuko impano ziza harashobora kongera kukoreka ibintu bitari viza bitameze neza rero kugira ngo tukinge ivyo tubikinge bitaraba dutegerezwa kubanza kwigishwa kugira ngo tumenye mu nyuma uko zikora uko bizogenda ninako bimeze no muri buri kazi muri buri kazi hariho igihe cyo abantu babanza kwiga hanyuma umuntu akikorana hanyuma agashobora kugira ibyo akoze turabona ko ari umwami ariko aratubwira ukuntu ibintu biriza kugenda mwerabaranama aravuga nk'uko Paulo yabikoze kiriya gihe nashaka kuvuga ibi bikurikira iyo rero mukoraniye hamwe umuntu akavuga mu ndimi uwundi akazisobanura ariko nimba atari usobanura mu ndimi avuga mu ndimi naceceke bica bigenda ukundi iyo hariho usobanura nikintu namye nzi yuko ari icukuri kandi Imana imfashe nazo kuvuga nti ubuzima bwanje bwose namye nzi ko ari icukuri narigishije ko uwo muntu nyene avuga mu ndimi adashobora kubikora byose kwa ari bibiri niba uwo muntu akoze ivyo kwa ari bibiri no kuvuga ku ruhande rumwe akavuga mu ndimi ku rundi ruhande agasobanura indimi muri cyo gihe rero haba hariho biriba bishoboka yuko uwo muntu aha ikibanza ibyiyumviro byiwe bwite kandi ibyo ni by'Imana idashaka kandi nivyo Paulo yandikira Abikorinto akavuga ati niba hatariho usobanura mu ndimi ariko niba hatariho ubisobanura uvuga ururimi rutamenyekana akereze mu ishengero yibwire kandi abwira Imana biko no bambere gice cy'14:28 kandi bigezaho mwemu asukwa kandi maze ingabire zigatangura gukora umwabwirizwa kuvuga mu ndimi akoreshejwe na mwemu kandi amaze kuvuga agacahagarika akarindira ko Imana ikoresha uwundi kugira ngo atange insobanuro y'ivyavuzwe uko niko bimeze muri Bibiliya nta kuri vyogenda bitageze uko niho bahanditswe ngo nimba hatari ubisobanura nguvugura ururimi rutamenyekana naceceke mu ikoraniro ariko ufise impano yo kuvuga mu ndimi abwirizwa gusenga kugira ngo ivyo bishobore gusobanurwa ivyo navyo ni ibintu bikenewe cyane abwirizwa gusenga kugira ngo ivyo bishobore gusobanurwa ariko ivyo bitizwa gukorwa nk'uko Imana yabitegetse arabandanya nararavye ishengero hano narabonye ingere byakuze narabonye impano nyinshi zamwe muziriko zirakorera hagati yanyu igihe kimwe vyabaye ngombwa ko ntumbera mwe data Neville njanye ijambo ry'umwami maze ndamuhubura ku kintu kimwe yahora akora nibaza yuko kino kintu nakivuze kuwa gatatu ushize kandi murazi ibanga nuko niyo umuntu ariko aravuga ubutumwa iyo umuntu ariko aravuga ikintu runaka cyangwa ariko arakoreshwa ariko impano runaka iriko irakora iyo ari mwe mu Imana dufise ariko arakora muri twebwe muri icyo gihe tuzokwemera gukosorwa tuzokwemera guhuburwa iyo atari mwe mu Imana ivyacu bizogaragarira abantu bose tuzuca dushavura mu buryo bucanke buriya ibipfundikanije bica bicika maze abantu bagaca batatana aho Imana iri si twebwe biba biraba ndamutse ndababwiye ubutumwa kandi akaba atari jewe navuze, si jewe ndiko ndavuga, ariko akaba ari umwami yavuze muri ico gihe, si jewe mutegerezwa kugira ico mubwira, ariko mubwirizwa gufata ubutumwa bwavuzwe, akaba ariko mufata, si jewe mucira urubanza, ariko mubwirizwa gufata ijambo ryavuzwe. Ntibiba bindaba na gato jewe navuze ubutumwa, nta muntu ashobora kunshakira inabi ngo ashavurire, kuko si jewe biba bivuyeko. Ni kimwe ucuharira n'ijambo ry'Imana, hakaba ibibazo n'inyishu bihuye bijanye navyo, canke tukaba turiko tubwirwa iby'abantu, canke tubwirwa amajambo y'Imana. Ni kimwe muri ivyo bibiri, ni nako bimeze kuvyo gukoreshwa kw'impano ingabire z'uburyo bw'impwemu. Iyo umuntu ariko arakoresha ingabire y'uburyo bw'impwemu, umuntu ariko arakoresha impano z'uburyo bw'impwemu, birashobora gushikaho agondozwa n'ivyumviro vyiwe, agahengamira ku vyumviro vyiwe bwite. Ntawuzi ngo ni kangahe ibyo bimaze kuba, ivyo bintu. Murashobora kubisoma, murashobora gusoma Ezekieli 13 canke iyindi mirongo yo mu vyanditswe vyera, yaba iyo mu isezerano rishya canke iyo mu isezerano rya kera. Abantu baguma ari abantu, kandi turabona mbere yuko namwe Abrahamu ntihabuze na rimwe biba ngombwa ko yikosora. Turabizi neza inyuma y'ukugurwa kwa bimwe Matani cya gitabo kucambere Matani cya gitabo, kandi ntiyashobora guhaguruka bukwi na bukwi maze ngo avuge ngo ivyo navuze nabivuze ngo ntagihinduka. Igihe cyari kigeze kure, cyari cyagiye, mwemu w'Imana yari yahishuye ibintu byinshi, kandi hari ibyo byabaye ngombwa kwakosora. Nimba umuntu nk'uyo uvugishwa n'Imana, kandi turashobora kuvuga dutekanye kuva akivuka, uko niko ivyanditswe bivuga, abavugishwa n'Imana niba bavugishwa n'Imana igihe bashaje bafite imvi, ariko abavugishwa n'Imana babara bavugishwa n'Imana nyene. Reka ndabibasomere kugira ngo mumenye yuko vyanditswe, atari uko umuntu yoshobora kwiyumvira lindira ngo ivyo uvuze ngo sivyo. Reka nsome igice ca Yeremiya igice ca mbere umurongo wa gatanu. Yeremiya igice ca mbere umurongo wa gatanu haravugwa ngo riti ntarakubumbira mu nda narinda kuzi, kandi utarava muri yo nari narakubonye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje, utarabona n'umuco hanze ngo ubone umuco, nari naramaze kugushyiraho ngo uvugishwa nanje. Murabona ko hari ingingo iva ku Mana. Imana ntifata ingingo yayo tumaze kubona umuco wo hanze, tumaze kubona hanze. Imana yafashe ingingo yayo imbere y'uko Adamu abona n'umuco w'iyi si. Nibyo cyangwa si byo? Kandi ingingo z'Imana zitegerezwa kubahwa. Nicyo gituma tubikorana umutima mwiza, kandi si byo gusa, twuzuye ivyizigiro, kandi tuzi ko Imana ifite inzira icishamo abantu bayo, kandi ko muri no minsi ya nyuma twaronse imvura y'inyigisho. Kandi ndizigira yuko dushobora gusozera turonse imvura y'inyigisho nyene, kugira ngo imvura y'agacika mvura izotuma amasezerano yose ashika, ishobore kugwa ku ishengero. Kuko nivyo nico gituma iyo mvura itangwa igwa, kugira ngo imbuto zatewe zishobore kumera, zishobore gukomera zere, maze hashobore kubaho imbura. Mu gihe cyo kubiba imvura iba ari nziza, ariko nta n'umwe ashobora kuza ngo yimbure. Haraca igihe hanyuma hakaza kandi ikindi gihe aho imvura igwa imbere y'uko ibiterwa byera. Ariko nimureke ndabisubiremo, dutegerezwa gusozera inyigisho imbere y'uko imvura y'agacika mvura igwa. Nimba Imana itashoboye kutwigisha cyane gose muri kino gihe cyo kwitegura, nishobore gutuma tuba abantu bumvira, nishobore gutuma twumvira ijambo ryayo, ubwo rero ibintu bica bimera nabi, bigatuma umurongo kuri twebwe nk'ifarasi bajiginyitse. None ninde yatoreye umuti vyose? turabona turabona turahantu aha makanguro yose y'imwemwe yagarukiye gushika ubu agacacika amadini kandi ivyo ntivyabwirizwa gushika kandi ntibizoshika muri rino kanguro rya nyuma umwami azokuramo ishengero mugeni ishengero mugeni rifise ishusho y'umwami wacu muri kamere yaryo kandi ryuzuye mwemu ryasangiye kamere y'Imana ryuzuye urukundo rw'Imana kuri ibi bose bazomenya yuko ko turi abigishwa biwe niba dukundana hagati yacu ni turavye twegembere tukaraba uno murongo wavuzwe n'umwami wacu tuwanditse kumbure tugate imbere gato tukawuraba hasigura ngo bisigura ngo mwenzabaravuga ngo abantu bose badashobora gukundana nkuko Imana yabakunze abo bantu ntibafise uburenganzira bwo kwitwa abigishwa biwe ivyo aho niyo bose bazomenyera yuko muri abigishwa banje ni ku mwami wacu avuga turashobora kuba abigishwa ba Branham turashobora kuba abigishwa ba Mwenda Frank turashobora kuba abigishwa ba Mwendata uwo ari we wese na Yohana yarafite abigishwa niko byanditswe muri Bibiliya umwigishwa bisigura umunyeshure cyanke reka tuvuge uzogusubirira umuntu akurikira uwo muntu umuntu yakira inyigisho ahantu hamwe rero tuvuge kwacaba umwigishwa no havura ngirisoni ku munsi ugaruka ku mwami hamwe hoba hari numwe mu bantu bicaye bariko bumva ubutumwa bwiza mvuga mu gihe buba baraje imbere y'umuhamagaro w'Imana bakaza ari mugakukugusa maze bakaba batacitse abigishwa ba Yesu nshaka yuko bose bacika abigishwa ba Yesu babe abanyeshure biwe ntibabe abanje ntibabe abanje mbega none mfise icyo kubigisha cyangwa kubabwira mu buryo bwa ariko bwose haba namba haba n'intete jewe nja mu ntebe nkicara nkuko namwe mumeze ngaho oye kandi nkumva cyo kimwe namwe ijambo ry'umwami tube abigishwa b'umwami wacu nimba turabigishwa b'umwami wacu dukundane hagati yacu hanyuma kandi aravuga ngo ego hari abavuga ngo iyaba waruzi vy'Imana yakoze kubgawe wo kwibaga ivyo abandi batagukoreye turabane yadusome turabona ko ariko bimeze uno munsi no kuvy'impano ingabire nacyo gituma Imana idashobora guha ingabire z'ubujyo bw'imwemu abantu benshi ntibazi ukuntu bazikoresha nicyo gituma tudafise ingabire nyinshi uyu munsi hanyuma turabona kandi yuko hariho ukwigana kwinshi impano z'uburyo bw'imwemu ariko sinibaza yuko ariko bimeze hano muri no shengero ryacu muri konano ryacu ndabishimira Imana cyane sinibaza yuko hoba hariho ukwigana hano ariko ndazi ko dufise impano nyakuri ngabire nyakuri ariko tubwizwa kumenya ukuntu tuzikoresha nimba mushaka gukora ikintu cyiza kigororotse ni nka mwamukora mukorera umukoresha yabahaye akazi ni nk'igihe mwamwatanguye gukora akazi muronze aribwo bwa mbere muba mwemeye kumvira amategeko yose atangwa uko niko umukuru aba yabagiriye icyizere uko niko umukuru abagirira icyizere hanyuma akaguma abaduza mu kazi ndibaza yuko igihe cyageze yuko ishengero ryiga gukoresha neza impano Imana yaduhaye kugira ngo ishobore kuduha ibindi byinshi biruta ivyo dufise ariko ntidushobora gutera tuje imbere bishitse aho dusa n'umuntu bisaba yuko bama babanza kugira ibyo bamubwiye buri gihe nimwibuke ibyo bintu kandi mwemu wabavugishwa aganzwa imwe muza bavugishwa ziganzwa nabo niko ivyanditswe bivuga muwe numuntu bikaba ngombwa yuko muhubura mu mukosora maze uwo muntu agatashavura agatayivumbura mu gihe muriko muramubwira kuri kuri mu byanditswe ivyo vyerekana yuko imwe iri kuyo muntu itaba iva ku mana kuko bibilia ivuga yuko imwe muza bavugishwa ziganzwa nabo mbere n'impemu yo gushinga intahe canke impemu kuvuga mu ndimi canke gusobanura indimi ivyo byose bisa no kuvugishwa izo mpemu zose ziganzwa n'abavugishwa nazo kandi ijambo nubuvugishwa turemera kandi turazi neza yuko bidakwiye ko atari byo na gato ku mugabo cyangwa umugore ahaguruka agatangura kuvugishwa hari umuvuga butumwa ariko aravuga ubutumwa naho boba bumva bashaka kubikora sinzi aho tujya kubigeza uyu munsi ariko ejo mu gatondo dufashijwe n'Imana ibyo bintu byose tuzobishira mu rutonde rw'Imana ishaka dukoresheje ivyo mwenda tabara namwe yavuze reka nongere ndabivuge hano vyo bari byiza cyane dushoboye twese kugira umutima wumvira tukagira umutima ukunze tugaca bugufi imbere y'umwami wacu tukavuga tuti mana yanje muri no myaka myinshi yose wavuganye natwe nk'umuvyeyi kandi uvugana imbabazi waradushigikiye watugejeje kure cyane ubu rero twebwe nk'abantu bakuze twebwe nk'abana b'Imana bashyize ku rugezo rw'abantu bakuze twebwe nk'abantu bamaze gukura abantu bashitse abantu bamaze gukura muri Yesu Kristo twashaka ko uduha ibintu tutarwigere turonka gushika no munsi mwami nitugirire icizere muri kano kanya twaratawe inyigisho zawe kuva ubu tuzokurikira ivyo wadutegetse n'ivyo watugeze urashobora kutugirira icizere n'ukuri nimba ruko bimeze nashaka nkoreshe rino jambo nyene muri ico gihe murashobora kwizigira ko Imana izoduhezagira mu buryo bw'ubushobozi mwibaza yuko umwami yita ishengero ritagira inkomezi mbega izina ryiwe rizohabwa icubahiro cyane ijambo ryiwe rizogaragazwa n'ishengero runaka iryo muri ryo adashobora mujyo adashobora gushinga intahe ko ari muzima ntibishoboka suko bimeze Imana yaranditse uko ishengero ryo mu isenero rishaje ritegezwa kumera ifatiye ku ishengero rya mbere ryo mu gihe cy'intumwa kandi iryo niryo dutegerezwa kwipima ko kandi dutegerezwa kuba imvuga kuri gushikaho tuvuga tuti mwami ntituragera kuri urwo rugezo hanyuma tukavuga mu kwizera tuti vuba kubw'ubuntu bwawe niko tuzomera ivyo birashobora gusa naho ari ibintu bidasanzwe ariko ndizera n'umutima wanje wose ko kwiherezo umwami azokwironkera ishengero ryahamagariwe gusohoka ryatunganijwe ryejejwe ryiteguye kubw'igikorwa kibwirizwa gukogwa rihuje umutima n'inama bafise urukundo rw'Imana hagati yabo bakundana hagati yabo ku buryo ashobora kugaragara yuko turabigishwa nyakuri ba Yesu kuko dukundana hagati yacu kandi urukundo ntaho rushira byose birashobora gushira ibyo abantu byose birashobora guhera mbere n'ingabire zamwe mu nkuko byanditswe mu mikorino ya 13 zizoshira ariko urukundo ntiruzoshira ku gice cya 14 umurongo wa mbere abikorino ba mbere gice cya 14 umurongo wa mbere turashobora gusoma ngo nimwirukire urukundo nimwirukire kugira urukundo nirukire urukundo yamara mwifuze cyane ingabire zamwe cyane kuvugishwa n'Imana Imana irakeneye ivyo vyose ariko bibe bitonze nk'uko ibishaka birongowe na mpemu yera. Aho niho Imana iyo nyene ubwayo iriko irakorera, aho niho honye n'Imana iriko irakorera, niho ishengero ry'umwami rishobora kubakwa. Kandi kubw'ubuntu nshaka kugira umugabane kuri uko kubakwa ko mu buryo bw'impemu, nshaka kuzoba ndahari igihe umwami abari karihishura, nshaka kuba ndahari yari karavuga, yari karadukosora, yari karakangira abantu abahana, yari nshaka kuba ndahari yari karasuka mwe muwiwe, nshaka kuba ndahari yari karakora kandi ari karahezagira, nshaka kuba ndahari ahazogarukira kugira ngo ajyane abiwe muhira mu bwiza bwo mu ijuru, nshaka kuzoba ndahari aho amazimana y'ubukwe azotangirwa, nshaka kuba ndahari iyo umwami ariko arakora ikintu runaka. Ntabwirizwa kuba aho hariho ikibanza kigaragara, byose ni kubw'ubuntu, byose ni kubw'ubuntu. Tuzoba tuhari mu gusozera, ni mu nkundira ndababwire nti mbega Imana izosozera igikorwa cyayo iri kumwe nande, izosozera igikorwa cyayo muri abo bageze ku iherezo ry'igikorwa cyabo bwite. Abo bose bakomeza gukora bikoresheje Imana ntizosobora kubandanya ikorana nabo. Iby'Imana n'iby'umuntu ntibivangana. Nkuko tuzi neza yuko insobanuro z'abantu, insobanuro abantu baha ijambo zitavangana cyangwa ngo zifatane n'ijambo ubwaryo, ni nako ibyo abantu bakora hamwe n'ivyo Imana ikora bidashobora kuvangwa, bidashobora kuvangana cyangwa ngo bifatane. Ibyo Imana ikora biraruta cyane ivyo twebwe dushoboye gukora, ariko Imana izokwama ikoresha abantu. Nimwibaze hamwe yo bishaka kudukoresha, wowe na jewe ishaka kudukoresha. Kandi sinibaza yuko hari umuntu yoba yicaye hano akaba ariko aribaza muri we ngo kumbure ko Imana izohitamwa abandi, izohitamwa bamwe bamwe kandi ko bizogenda neza. Imana ntizohitamwo bamwe bamwe, ntizohitamwo abandi bantu, ahubwo izohitamwo wewe. Ni ukuvuga buri muntu nk'uko twabisomye kubahabwa uguhishurwa kwa mwemu Abikorinto ba mbere 12. Kandi turashobora rero kwiraba tukavuga tuti mwami, none ivyo bizogenda gute? Ariko twibaza ibibazo nk'ivyo nta nakimwe giheza ngo kibe. Ariko turavye ku mwami dusha tuvuga tuti mwami, nibi imbere nk'uko ijambo ryawe rivuga. Aho niho hari banga. Ubwa mbere Mariya yavuze ati cyose ndamenye icyitwa umugabo, none ivyo bizogenda gute? Hanyuma igihe bitahura hacyi yavuga ngo mwe muyeraduza kuri wewe, atavuga mu nyuma atavuga ngo nibi imbere nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Hanyuma hahirwa wewe wizeye. Aho niho tugeze, ni twirabe twebwe ubwacu, bizogenda gute? Rero twe turindira inyishu y'Imana, twitaba tuvuge tuti mwami, nibimbere nk'uko ivyavuzwe, nk'uko vyavuzwe, nibimbere nk'uko ijambo ryawe ryavuze. Uko niko isezerano ryashitse kuri Kristo cyangwa muri Kristo, kandi uko niko isezerano rizoshika kumwe n'ishengero, hamwe n'ishengero kandi mwishengero. Kuri uno mugoroba rero turaza kubwira Imana yacu, tuvugira n'Imana yacu mu kwizera, tuvuge tuti nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuga, nukore muri jewe nk'uko wabisezeranye, nushitse igikorwa cyawe muri twebwe twese. Kandi urukundo rwagaragaye i Gorogota maze rugasukwa ku munsi wa Pentekote rwinjire mu mitima yacu kubwa biciye kuri mwemu yera. Rero murabona yuko Imana yamaze gushika kuvyo ishaka, kandi ko izociduhezagira mu butunzi bw'ubuntu bwayo. Izina ryayo nirishimwe. Amen. Duhaguruke dusenge. Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye Mana yo kwizigirwa, kuko tugufise, dufise ijambo ryawe, dufise ukuri kwawe, dufise amasezerano wadusezeraniye. Amasezerano y'Imana ahoraho ntanyiganga. Ivyo yasezeranye mu ijambo ryiwe Yesu yabidomye ko ikimenyetso cy'amaraso. Mwami wo kwizigirwa, warasezeraniye, warahaye amasezerano abantu bawe, abantu wacunguje amaraso. Uko niko duhagaze hano kuri uno mugoroba imbere y'inyonga zawe zera. Turagushimiye kubw'ubutumwa bwiza, kubwo gushumbushwa, kubwo kugarukanirwa, kubwo kudukangira, kubwo kutwigisha, kubwo kutwinjiza muri bino bintu. Haleluya, mashimwe n'icubahiro no guhimbazwa bibi vyawe. Mwami wo kwizigirwa, nusozere wenyene inyigisho kandi uduhe kubw'ubuntu gutahura buri cigwa, dushobore kubitahura ibyina muri twebwe, nitwongere kuvyibagira ariko tubifate nkama, kandi tubitahuye tubifashe neza bigume muri twebwe, kugira ngo vyose bigende kugomba kwawe kuri birongowe na mwemu wawe mwiza. Mwami wo kwizigirwa, wankomeje mu kwizera, ndagushimiye kubw'ivyo. Ewe Mana, mbega utwigoro twinshi ukora ku bwacu. Mwami wo kwizigirwa, mbega twe turi iki? Turi umukungugu, turi umunyota, yamara wafashe ubugingo bw'Imana ubushira muri twebwe. Mwami turagusavye twese hamwe, udusuke ko mwemu wawe yera, kandi turagushimiye twese hamwe kubona ubiduhaye kuko warabisezeranye. Turagushimiye twese hamwe kubona ubiduhaye kuko warabisezeranye. Haleluya, uhabwe icubahiro. Ni wewe uduha imvura y'agatasi n'iy'agacikamvura mu gihe gikwiye. Ni wewe utwigisha, ni wewe uzana inyigisho mu gihe gikwiye, kandi turashobora gukora ivyo watugeneye nk'abakorana nawe mu bwami bw'Imana. Mwami wo kwizigirwa, ni wewe mutwe, twebwe turi ingingo. Nudufate kandi uduhezagire umumwe wese muri twebwe. Turasengeye abatari hano uno munsi. Mana wo kwizigirwa, uraza bawe. Mwami nubarongore, nubayobore. Mukiza mukundwa, nuwakire ivyo ufitiye uburenganzira kuri bo. Mwami uyu ni umunsi mwiza. Mwami uyu ni umwaka wa yubire, si umwaka w'iminsi 365, ariko ni igihe cy'ubuntu nk'uko wabivuze muri Luka igice cya 4. Ni umwaka wo kwemererwamo. Haleluya, umunsi w'agakiza, umunsi w'ubuntu. Ndagushimiye kubw'ivyo. Mana yo kwizigirwa, ndagusavye udushire kure ukwishushanya kose, udushire kure ukudatahura kose, udushire kure ugomba kwacu bwite, ariko uduhe ukwizera mu mitima yacu kugira ngo twishire mu maboko yawe, kugira ngo ushobore kudukoresha, dushobore kuvuga tuti ego mwami, dufate uko turi, kandi bice mu ijambo ryawe no kubw'amaraso yawe no kubw'amwe mu wawe, ukorere muri twebwe kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera. Urabikoze, ndabigushimiye. Haleluya, icyubahiro, ishimwe bibe iby'izina ryawe ryera. Amen.